Timoteyo wa kabiri kigabane cya kane. Ndakwihanikiririza mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, azocira urubanza abazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kuwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abaryayi yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma. Ariko wowe wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukore igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe, kuko jeho n'ubundi ko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro. Igihe cyo kwitahira kwanje kirashitse, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Ibisigaye mbikibigitse ubu cy'ukugororoka, icy'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jyewe jyenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzosuruka kuwe bose bazogihabwa. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Dema yarantaye kuko akunze iby'isi y'ubu, yigira i Tesalonike. Kresike ntiyagiye i Galatiya, Tito nawe i Dalumatiya, Luka gusa niwe twasigaranye. Hitana Mariko muzane, kuko angirire kimaze mu gikorwa cy'ibango ryanje. Ariko Tukiko namurungitse muri Efeso, aho uzozira uranzanira impuzu yo kwifuka na Sizitiro wa kwa Karupo n'ibitabo, kandi cyane cyane nzozana iby'insato. Alekisandere umucuzi yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azo mu ishuri ukwiranye n'ibyo yakoze. Nawe umwirinde kuko yarwanije amajambo yacu cyane. Mu iburana ryanjye rya mbere ntawe nyunganiye, ariko bose barantaye, icyuma ntibabiharurwe ko. Ariko umwami wacu niwe yampagarikiye arandemesha, kugira ngo ubutumwa ndabuvuge nanje butagabanije, abanyamahanga bose bagumve. Nuko mva mu menyo y'intambwe, umwami wacu azonkiza ibibi byose bangirira, azondokora kugira ngo anjane mu bwami bw'iwe bwo mu ijuru. Icyubahiro kibiciwe bihe bitazoshira. Amina. Unahirize Purisikira na Akwila n'abo kwa Onesiforo, Erasito yagumye i Korinto, ariko Tirofimo na Musizi Mileto arwaye. Gira umwete wo kuza agatasi katarashara, Eubulo, Pudeni, Lino, Kilawudiya n'abavukanye bose baragutasha. Umwami abane n'umutima wawe, ubuntu bw'Imana bubane namwe.